umushikanganje w'imigenderanire y'Uburundi n'amakungu yakuri inkoni kugishitsi ishamwe mpuza makungu ONI mu nama yamuhuje n'abaserukira ibihugu byabo muri ico gihugu ku mugoroba w'ukuri uyu wa kane I Bujumbura. Bamwe mu baserukira ibyo bihugu nk'userukira ubumwe bwa Buraya n'abagenzi we babajije aho Uburundi bugeze bunagura imigenderanire n'amakungu ndetse na karere, bagira ko bamubaza ko igihugu ciwe citeguriye gukorana n'intumwa idasanzwe ya ONI ijejwe kuraba ingene agateka kazi na muntu kifashe mu Burundi.
Le Burundi a je pense a une invitation ouvert pour tous les rapporteurs et les
Ati Burundi bwarasabwe kenshi n'abahinga bigenga canke imigwi ijerwa gateka kazi na muntu ya ONI canke ayande mashami mpuza makungu kugira ngo bemeregwe kuhakorera no gukora amatohoza yigenga, ariko ntibigeze bemeregwa mu myaka iheze. Nta numwe mbere arahonyoze kirenge ngaha kandi baba bashizweho n'ibihugu duserukira. Nico nashaka kubaza ko kumbure kuri uyu aheruka gushigwaho na ONI ko yoba azemeregwa gukora na neza n'u Burundi agashika ngaha, mugire ico mubivuze ko murakoze. Mu kwezi kw'icumi guheze niho ishami mpuzamakungu ONI ryahagarika umugwi w'abahinga batatu bari bamaze imyaka itanu bakora amatohoza ku Burundi. Wa mugwi warurongowe n'umunyasenegal Dudu Diene. Abagize akanama ka ONI kajejwe umutekano n'akajejwe agateka kazi na muntu baciye basubiriza uwo mugwi n'umuhinga yigenga yiswe rapporteur special sur Burundi. Leta y'u Burundi ibicishije ku mushikiranganji w'imigenderanire Albert Shingiro yatangaje ko iyo ntumwa idahawe ikaze muri ico gihugu.
Vous savez le contexte dans lequel ce rapporteur spécial a été approuvé. Donc so context
ati murazi kandi nimwirengagize inyene umuhinga yigenga yatowe bituma n'urugendo rwiwe atagutuza kwemera ko arugira ngaha mu Burundi kuko yashizweho ku nguvu, kandi twebwe dufashijwe n'ibindi bihugu bya Afrika twari twamwiyamirije. N'ukuri ntitumushaka na gato, ariko tuguma tuvugana na ONI cyangwa abandi bose babyifuza kubyerekeye agateka kazi na muntu biciye ndetse no mu w'igihugu cacu ujeje agateka kazi na muntu, kandi murabona ko n'umukuru w'igihugu cacu Ndayishimiye yashize imbere guteza imbere ico gisata. Imigenderanire izoca handi atari kuri uwo muhinga.
La coopération va continuer à d'autres niveaux.
Shingiro asigura ko ubu agateka kazi na muntu kifashe neza kandi ko iyo ntumwa atakamaro ifitiye Burundi. Amwe mu mashyirahamwe aharanira agateka kazi na muntu yageze ico abivuga ko Gerard Hakizimana atwara ishyirahamwe Foricone F yegereye ubutegetsi ashigikiye Shingiro.
Aho byaboneka ko amareta amwamwe akoresheje igihagararo cyayo yagombye by'ukuri kwinjira muri demokarasi y'igihugu na cyane cyane mu kugomba kuzibya cyangwa kugomba kwerekana ko ibintu bitake biragenda. Mbere twabonaho gusaba ko n'ujya muri rapporteur special yagenywe ko adakenewe gihugu kirimo amashyirahamwe yigenga n'umusemerwa gukora ku mugaragaro igihugu kirimo imigwi itandukanye amaradiyo igihugu kirimo ibigo bihamye agatakazi na muntu nka Sendash Music ifite na Stati A biraboneka kujya mu buntu atakinini yoza gufasha mu Burundi. Uno munsi amakungu nahindukiza ijisho abone ko Abarundi bari kwaritunganiza igihugu.
Nawe biruko ayandi maraporo yerekana ko abantu benshi bagitogwa ibiziga abandi bakaburirwa irengero. Anshine niko yagize atwara ishami ry'igiteka rikunda gukora ivyo vyegeranyo vyanakoreshejwe ndetse n'igisata ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika kijeje imigenderanire muri raporo iheruka.
Kuva iyo leta irongowe na nyakubahwa Evariste Ndayishimiye igiyeho ayo mabi atahagaze aha muri giteka tugafatira ku bihero dufise aho abantu bashika amajana 8 bamaze kwicwa abashika 88 nabo baranyuruzwa. Icabuje amahoro Burundi ni kudahana rero kuri leta y'u Burundi n'amashini mugabo ku miryango yahekuwe imiryango yanyururijwe ababo bahohotewe gushika bacika ibimuga na marira.
Imigenderanire umushikiranganji ajejwe ico gisata mu Burundi yari yatumye ko abaserukira ibihugu vyabo ngo banagure niyatosekaye kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 inyuma y'intureka zatewe no gushaka kwitoza mu kindi kiringo kuri nyakwigendera perezida Petero Nkurunziza. Izo mpande zose zirahuriza ko intambwe imaze gutegwa na leta nshasha ya perezida Evariste Ndayishimiye ari nziza mu byerekeye imigenderanire ndetse ko ariyo gushigikira. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi ry'Amerika.